Urakoze Aloyis amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo amakuru abandanya kuvugwa na yerekeye umukinyi rurangiranwa wo mu gihugu cha Brazil mu mupira w'amaguru Carlos Alberto yitavye imana ku munsi wa kabiri. Carlos Alberto yari umukinyi w'inyuma ku ruhande rw'iburyo w'umugwi nserukira gihugu wa Brazil watsinze igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'1970 yitavye imana ku munsi wa kabiri ahitanywe n'umutima. Umugwi nserukira gihugu wa Brazil watsinze igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'1970 warimwo abandi bakinyi rurangiranwa nka Pele, Jezinho, Tostao na Rivelino. Uwo mugwi ukabubonwa n'abantu benshi ko ari wo mugwi werekanye kukomeye cyane kurusha indi migwi serikira gihugu yo kwisi gushika ubu. Pele umwe mu bagenzi biwe kandi bakinanye abonwa n'abantu benshi ko ari we mukinyi akomeye cyane ku isi mu mateka y'umupira w'amaguru yatangaje ko ababajwe n'urupfu rw'umugenzi wiwe. Atangaza ko yibuka ibihe bari kumwe mu mugwi Santos muri Brazil n'umugwi Cosmos mu gisagara cya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Franz Beckenbauer yahoze ari kapiteni w'umugwi nserukira gihugu w'Ubudagi nawe nyine yari yibutse Carlos Alberto yise nawe nyine umugenzi. Ronaldinho yari mu mugwi nserukira gihugu wa Brazil watsinze igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'2002 yatangaje ku rubuga Twitter ko Carlos Alberto yari indongozi mu kibuga cy'umupira w'amaguru no hanze yaho, yamwifurije kuruhuka mu mahoro. Umugwi w'umupira w'amaguru New York Cosmos watangaje ko ubabajwe cyane n'urupfu rwa Carlos Alberto. Uwo mugwi watangaje ko azoguma ari mu muryango wawo. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangaje ko Carlos Alberto yavutse ari indongozi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'igihugu cya Brazil ryatangaje ko ryaguye mu gahundwe kubera urupfu rwa Carlos Alberto. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'igihugu cya Brazil yatangaje icyese iminsi itatu y'ikigandaro amabendera ku cicaro c'iryo shyirahamwe yadugijwe gushika hagati. Inkino zose zitunganijwe n'iryo shyirahamwe zizokubahiriza umunota w'agacerere wo kwibuka Carlos Alberto. Radijwi d'Amerika i Washington DC. Ubu naho tuvuge ku nkino tukuja muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amaekipe akina mu mahiganwa atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza bita League Cup mu rurimi rw'Icyongereza zabaye ejo ku munsi wa gatatu. Umugwi Manchester United watsinze Manchester City igitsindo ku busa, Southampton yatsinze Sunderland igitsindo ku busa, mu gihe West Ham United yatsinze Chelsea ibitsindo 2-1. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo.